Yohana ikigabane cha kabiri. Kwigenekerezo rya gatatu haba ubukwe kandi Galilaya, kandi nyina wa Yesu niho yarari. Yesu na watore gubukwe bo nabigishwa biwe. Maze umuvinyu ukamye, nyina wa Yesu aramubarira ati,
"Nta muvinyu bafise."
Yesu aramwishura ati,
"Duhuriye hehe ga nyina wanje? Igihe canje ntikiragera."
Nyina abwira abakozi ati,
"Icyo babwira cyose mugikore."
Hariho impange z'intango zitandatu z'amazi zabajwe mu mabuye, zateretseho kubw'ukwihumanura nk'uko umugenzi w'Abayuda wari uri, imwe imwe yuzuzwa n'ibibindi bibiri canke bitatu. Yesu arababarira ati,
"Nimwuzuze izo ntanga amazi."
Bazuzuza kugeza ku mbiga. Arababarira ati,
"Mudaha ubunyene mushira umuteretsi mukuru."
Baramushira. Umuteretsi yumvirije amazi yahindutse umuvinyu, ntiyamenye ivuye. Ariko abakozi badasha amazi bari babizi. Uwo muteretsi ahamagara umukwe aramubwira ati,
"Umuntu wese ahora abanza gutereka umuvinyu uryoshe, maze bahimba akabahiza itaryoshe. Ariko wohiza iryoshe nizo wabitse gushitsa."
Iryo ni ryo tanguriro ry'ibimenyetso Yesu yakoze ari kani Galilaya, yerekana ubwiza bwiwe, kandi abigisha biwe baramwizera. Hanyuma y'ivyo amanuka i Kaperinawumu, bona nyina n'abavukanyi biwe n'abigisha biwe, amarayo iminsi itari myinshi. Kandi Pasika y'Abayuda yari hafi, Yesu aduga i Yerusalemu. Asanga mu rusengero abadandarizaho inka, intama, inuma n'abavunja amahera bicaye. Atsiba imigozi ayigira nk'ikimoko. Abahinda mu rusengero bose n'intama n'inka, asesa amahera y'abariko baravunja, ahenura imeza zabo. Abarira abadandaza inuma ati,
"Nimukureho ibyo, ntaco muhindura inzu ya Data kuba inzu y'isoko."
Abigisha biwe bibuka ko handitswe ngo, "Ishaka ry'inzu yawe rizondya." Abayuda baramubaza bati,
"Utwereke ikimenyetso ki gituma ukora ivyo?"
Yesu arabishura ati,
"Nimusambura uru rusengero, nanje nzoruhagarika mu minsi itatu."
Maze Abayuda bati,
"Uru rusengero rwubatswe imyaka 46, none wewe uzoruhagarika mu minsi itatu?"
Ariko we yavuga urusengero rw'umubiri wiwe. Nuko amaze kuzuka mu bapfuye, abigisha biwe bibuka yuko yari yaravuze ivyo, bemera icanditswe na rya jambo Yesu yavuze. Kandi yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, benshi bizera izina ryiwe babonye ibimenyetso akora. Ariko Yesu we ntiyabishimira, kuko yaraza abantu bose, ntiyarinda ko hogira ushingira intahe iby'umuntu, kuko ubwiwe yaraza ibiri mu muntu.